mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vy'ino mwanya.
Ubu kiri gusarura imyumbati bisaruye itaragera kubera amazi yayiteye kubera twerekezeyo ikibandanye ibora. Ese gituma twisaruye itaragera kubera ngo tubabana bo tuma barabana ko bokura ko.
Uno umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo babeshejeho n'uburimyi avuga ko agahombo ari kanini cyane gose kwera imvura yabateye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa kane. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume hagufi y'amaradiyo yanyu. Tuza kubabwira n'ivyerekeye ibitungwa by'ibitwazi byari byaratanzwe manyagihugu bo muri komune ya Rusange turi mu ntara ya Gitega. Ubushikiranganji bwa fashe ubushikiranganji bw'indimo bwafashe ingingo byo kubisubiza iyo byaje biva mugume hagufi ya maradiyo ya. Ariko tubanze tubabwire muri make ko abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo muri Korea ya Ruguru babonanye kuri no w'Imana ku rubibe rwa Korea y'Epfo na Ruguru mu biganiro bitegura inama ishobora kuzohuza Perezida Donald Trump na mugenzi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Philippines yigeze kandi kubaserukira Amerika muri Korea y'Epfo Sang Kim niwe arongoye intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntego y'ivyo biganiro bivugwa ko bizoshobora kumara iminsi bizoshobora kurangira ku munsi wa kabiri. Perezida Trump yatangaje ku munsi wa kane ko ahevye ibiganiro byari bitegekanijwe ku itariki ya 12 ukwezi kwa gatandatu Singapore. Mu nyuma yo ku munsi wa gatanu wakurikiye hatangaza ko ivyo biganiro bizoba muri Korea ya Ruguru. Ikimenyesha makuru ca leta catangaje ko umukuru w'ico gihugu yemeje ko iyo nama ibwirizwa kuzoba. Ni mu gihe perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yabonanye ku munsi wa gatandatu na mugenzi wa Korea ya Ruguru hafi y'urubibe ivyo bihugu bihana ahadi ibirwanisho bikomeye. Abatabara muri Espagne barashoboye gutabara bimukira abashika ku 550 bari mu bahari Mediterane mu bwato buto buto bava mu buraruko bwa Afrika bajabuka ku mugabane wa Buraya. Abategetsi bavuga ko abimukira badi barundaniye mu bwato 17 butandukanye, butatu muri bwo bwaribiye nta bapfuye ariko baratangazwa. Abategetsi ba Espagne bemeza ko benshi muri abo batabawe haraheze iminsi ibiri bandurutse bava mu buraruko bwa Afrika no muri Afrika yo si ubugaragwa bwa Sahara. Igihugu ca Espagne nico abimukira bariko batumberamwo bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya bahunga intambara iterabwoba hamwe n'umukene mu bihugu vyabo. Perezida wa Guinea Alpha Conde ku mugoroba wo kuri no wa mungu yaragenye abashikiranganje bashasha batari bake harimwo uwikigega ca leta hamwe n'umutekano mu gihe abanyagihugu bakiri mu myirerekano yatanguye inyuma y'amatora mu kwezi kwa kabiri. Conde yasubirije abashikiranganje 13 kuri 33 bagize leta yiwe ntiyatanze imvo yatumye iryo hinduka. Umurwa mukuru Conakry hamwe n'ibindi bisagara byaranzwemo imigumuko yatanguye inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kabiri. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko yabayemo ubusumbu. Abantu barenga 10 barishwe mu gutana mu miswe kwabaye mu mezi ya kabiri na gatatu. Ijwi Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho tukumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuruga rwa none ariho kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ngire ndabahikaze kuno wa mbere mu gihugu cy'u Burundi niho hatanguza icese itangwa ry'urupapuro rw'inzira rusangi ruzosangirwa n'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yasi ivyo bikorwa bitegekanijwe gutangwa icese mbasaha ari imbere turazakubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tubabwira ivyinshi kuri ugo urupapuro tukiri mu Burundi kandi hari bikoko vy'ibitwazi byari byaratanzwe n'igihugu cy'u Faransa bigiye gusubizwa abari babitanze iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyaru kire gatonya mu ntara ya Bubanza tubabwira ikibazo cy'isuku aha amashuri amwamwe atagira utuzu twa surwumwe ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu Bubanza Diane Ndonse
Ibirasi abanyeshuri bigiramo hamwe n'ubuzu bwa sugumwe muri rusangi ahanini byubakwa mu ntererano y'ababyeyi ku mashuri amwamwe twaciye ko abayobozi baho batubwira ko abo babyeyi baterera ibikoresho byo kubaka hamwe n'amafaranga y'abafundi bubaka na kubijanye no guheraheza inyubako ko gushira ko imiryango hamwe n'amadirisha bigakorwa na leta Kwa kuriri ndo shure shingiro ya Musenyi ya kabiri, ili mwiko mine manda, ibirasi bimwe bimwe bitugawe, abahita babyitumamwo. Ibyo bigatuma abanyeshure bamabazindukira mu bikorwa byo koza amazirantoke banasanga yasizwe kukibaho no ku ntebe bicarako uyu mwigisha wo mwaka wa kabiri avuga ko binatuma batakaza amasaha menshi yo kwiga
barashira mu ntebe canke hasi bakinjiza mu ntebe indani tukagira ibibazo gose abana bakabajene kandi tuba tubahohoteye nyine uravyumva amazirantoke yashizeho undi muntu utazi urumva ko ari ikibazo kigoye kuyako ora turabona ko abana nyene babaye gene turabahohoteye natwe nta kundi vyogenda barayakura bakoresheje isuka cyangwa power akabakorokana bikaba nabi gose hari n'igihe bayasiga ku rubaho mwico gihe rero akazi kaba gafoye ayo masaha mwiyinga ugiye kuyaharura ni menshi cyane
Ushitse no kuri rino shure rya Bubanza ya mbere iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza wakigwa n'umunuko mwinshi naone uva kukubura imiryango y'ubuzu bwa sugumwe maze abahita bose bagahita barahituma nkuko indongozi z'ishure zibivuga kukaba nkako ugishika mu bwinjiriro bwabwo wakigwa n'amazirantoke abanyeshure ntibiborohera kwiga kuko biga bafunze ku mazuru Uyu numwe muri bo
ngukuri tuko turiga uradusanga mu ishuri abanyeshuri barakunda kwifata ku mazuru eka usohotse no ngahanze ni buhagaranga imbere y'umuryango kuko umuntu kuba mwisi gose cyane eka aho bakorofye birarenze na muntu yo hagarangaha yaca yiruka
ibintu byunyugwa nuko nubwo buzu bwa sugumwe butugagwa ari buke ugereranije n'igitigiri cy'abanyeshuri Ku banyeshure 1,600 bahiga bakoresha ubugera kuri 12 mu gihe bwategerezwa kuba 24 byongeye iri shure shingiro rya Bubanza ya mbere nta ruzitiro rifise imbere yaryo hakaba utuzu twidandarizo hamwe n'ikibuga cy'umupira w'amaguru umwunganizi w'umuyobozi w'iri shure Nzabarantumye Samson avuga ko ari nayo mvo y'umunuko uharangwa
ahanini twobita ku bantu batangwe kubaka ayo mashuri kuko bayubatse ntibayugaye batayugaye n'abanyeshuri bagomba bagira ntibagomba bagwira hama murabonaga kwegera stade iyo hari umupira abashayo bose bafaho baroye ntibarabati tugende ndani muri kajya kanabo kabigenewe ashafaharoye hama rero ugashukura n'abahita barengana kubera hatugaye kuko nta n'uwo babuza muri hafujaye ntiho musha mbona uwo munuko zanana ngaho nshi tuma mu ntuze uwo munuko udasanzwe ayo matwarete
ubukene bw'amazi kuri iri shure buza bwongereza ingorane abanyeshure babwirizwa kwamabaza bikoreye amazi bakoropesha muri ubwo buzu bwa sugumwe
n'icyose twamatuza twikoreye amazi tukakoropa mugana abana baca bahagira nazi
none amunsi natwe twaje tuyazanye ugasanga n'ubunye abana bahononye
mwaje muzanye
amazi
yo kugira iki
yo kuhakoropa
aba banyeshure hamwe n'abarezi bavuga ko hamwe atagikozwe ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubashwaramwo uyu mwigisha avuga ko bafite amakenga y'ingwara
murumve ko hamaze kuba kanuko na kanuko nuko atari byiza ku muntu kumbure ngira ngo zova mu tugwara itoze zova mu izarizo mwe byo byose ahantu hose atari isuku amakenga ntabura y'ingwara zishobora kwaduka
ku ruhande rw'ababyeyi ubaserukira ku ishure rya Lycée Bubanza bigira Imana Rui abona ko bobandanya baterera mu nyubako ku neza y'abana babo zimwe mu nzitizi ababyeyi n'abarezi bashira imbere y'ukubura inyubako nziza ni ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'indero yo kudatoza amafaranga mu bavyeyi abajeje intwaro batarimwo nkuko abayobozi bari basanzwe babikora. Ibyo byatumye hamwe ababyeyi banka gusubira guterera, ahandi naho abayobozi bagatinya gusaba iyo ntererana ababyeyi. Uko biri kose abayobozi b'amashure bataka leta guterera mu nyubako z'ishure. Ibubanza Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye tukiri mu ntara hari umugambi wo gukoresha ibitwazi bizwi ku izina rya Anne mu rurimi rw'Igifaransa umaze amezi 10 uri kurarangurwa muri komune ya Nyarusange turi mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi uherutse guhagarikwa n'ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi. Uwo mugambi warufashwe mu gongo n'igihugu cy'u Burundi nturi kurumvikana ko n'amashirahamwe yawutanguje nabo wega. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu ntara ya Gitega Fidèle d'Antoine Sabimana.
Uwo mugambi wo gutanga ibitwazi n'inka watanguwe mu kwezi k'umunani mwaka w'2017 utanguzwe n'ishyirahamwe Ugena Burundi ku mfashanyo y'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bufaransa. Marcelina Mbeshiminwe arongoye ishyirahamwe Ugena Burundi aravuga imvo n'imvano yo korora ibitwazi hampande y'inka.
Ubwo buri mikama tukaba twasaba ko abarimi boza bararima bakoresheje amase ava mu bitungwa canke intabire bakoze muri Nyabarega. Rero cyo dusanga naho twabibasavye ntibiborohera kwikorera ayo mase ngo bashikane mu ndimo zabo. Ni naho twaciye twiyumvira uyu mugambi wo kuzana ibitwazi hano mu Burundi, na cyane cyane ugasanga mu ngo abakenyezi niho bari basanzwe bikorera abakenyezi n'abana.
Umugambi warushigikiwe n'abajeje intwaro ndetse nawo mu burimyi n'ubworozi. Niketi nimero 710 akarongo gakikamye 34 48 akarongo gakikamye 2016 byanditswe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogi de Rurema yaratanze uruhusha kwishyiramo Ugena Burundi bwo kwinjiza ibitwazi mu Burundi. Muri iryo kete umushikiranganje Rurema yategeka ishyirahamwe Ugena Burundi gutwara umuganga w'ibitungwa arungitswe n'ubushikiranganje gusuzuma ibyo bitungwa mu gihugu cya Tanzania. Ivyo navyo vyarubahirijwe n'ishyirahamwe Ugena Burundi. Ibitwazi bica bishika muri komine ya Nyarusange mu kwezi k'umunani 2017. Umugambi ugitangura abanyagihugu barawushimye bavuga ko ugiye kubateza imbere. Abajeje uburimyi n'ubworozi muri iyo komine bari baramaze kwitegura ivyo bitungwa nkuko tubibwirwa na Karutimana Bonaventure ajeje amagara y'ibitungwa muri komine ya Nyarusange.
Ibitwazi ni bitungwa nk'ibindi, ingwara zisanzwe zibifata n'izijya zisanzwe zifata ibitungwa. Kubivura urumva rero ntikizo heza kukigorane kubera dusanzwe twadusanzwe tuvura n'ibindi bitungwa ko navyo nyine n'ibitungwa mu bindi.
Ku itariki 24 ukwezi kwa gatanu Laurent de la Rousse aseruka igihugu cy'u Bufaransa mu Burundi niyo yishikiye Nyarusange kuraba uko uwo mugambi uri kurarangurwa. Kuri uwo munsi inkuru Kieferdina musanera wa komine ya Nyarusange yarashimiye ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bufaransa kuri iyo mfashanyo batanze muri komine arongoye.
Ibitwazi zashoboye kuza ngaha bizofasha cyane abanyagihugu cyane cyane abamama n'abana basanga bategerezwa kwirukwamba bikorera amabido y'amazi baja kuvoma canke bikorera amase bajana mu mirima. Izo rero nazo zizobafasha cyane kuko zirabishoboye. Umwumva rero yuko arakunguko kubera igihugu muri komine yacu ya Nyarusange. Kandi mukamwumvise yuko hari inka zaje ari 201 zari inyana 19 n'impfizi zazo 2 ariko ubu uye tugeze zimaze kuvyara inyana 19. Nubuga murumva yuko ubu dukwije inka 40.
Ubuseruki Bufaransa mu Burundi mu ijambo ryiwe yamenyeshe ko Ubufaransa bushima ko uwo mugambi uri kuragenda kandi ko biteguye kwagurira uwo mugambi mu bindi bice by'u Burundi. Inyuma y'iminsi 3 Laurent de la Rousse avuye kuraba uwo mugambi, ni ukuvuga itariki 22 ukwezi kwa gatanu, Deogi de Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yaciye yandika iketi yandikira ishyirahamwe Ugena Burundi aritegeka gukura vuba na bwangu ibitwazi vyatanzwe muri komine ya Nyarusange. Muri iryo kete inimero 11 37 2018 byo kwa 27 Rusama Deogi de Rurema yamenyeshe ko ivyo bitwazi vyindi yadakurikijwe amategeko. Yongera ko ivyo bitwazi bija kugaranirwa ahitwa Mugina komine Mabanda intara ya Makamba. Mwishirahamwe Ugena Burundi nibatahura ukuntu umushikiranganje Deogi de Rurema afashe ingingo nk'iyo inyuma y'amezi 10 ivyo bitwazi biriko birakora kandi abajeje intwaro n'ubworozi babizi. Abahora bikora kuri ivyo bitwazi basaba bafashe iyo ngingo gukora ibishoboka vyose bagakuraho ikibazo coba kiriho kugira ngo ivyo bitwazi bigaruke gukora ico vyari vyagenewe. Abahinga mu vy'ibitwazi bavuga ko igitwazi kimwe gishobora kwikora ibiro na 50 kikaduga umusozi gushika ku birometero 15. Igitega Fidèle d'Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika.
Fidele Dantwana Sabimana tukivuga ivyubworozi mu gihugu c'u Burundi abanyagihugu borora inka muri commune Rutovu huni ntara ya Bururi barahagaritse umutima nuko harakagezo kiyadukije k'abantu babaturirira ingo ziraramwo ivyo bitungwa vyabo ala Iva Irankunda aratugira ku muriri wino nkuru
Kuviongeso yo guturira urugo rukingiye aho ubusho bw'inka burara itanguye kwibonekeza muri iyo komine ya Rutovu haheza amezi abiri hamaze kumenyekana ingo 12 zashikiwe n'ivyo vyago ivyo bikaba biba ijoro rigeze hagati banye no busho bw'inka batwawe na gatiro bakavyugwa nuko babonye urubeya nkuko bavyivugira twumvirize Semihigo Donaciano umwe muri bo
bena ringyamye nikanguye nikangura nsanga inka zanje mucanga uri kuraka mu rugogero sinamenye rero ababigize ibitungwa byanje byagize kibazo bigahungabana nabonye binshikira kuko nk'ubujewe nk'udutungwa nari naturose ndinze kuyungunganya kunagenda za ndarondera kebuke hamwe nkatangura korora ariko ubunye ndabona nk'ubu nsubiye gusubira mu gutangura harya ubyutse usanga urugo rwamaze gutegwa mucanga uri kuraka ntamarirwa mu bandi bahejeje kubigira
abo banyagihugu batuyagira ko binagoye no gufata abo bantu bazara no gukora inabi kuko bataba bazi ibigwanisho bitwaje ko bitarimwo ibiciro muriro nk'inkoho Manirakiza Rafaele yitanga kwa karorero ko yababonye uko baza ariko biranka ko bafata kuko yabona umengo bafise ivyuma mu minwe
kuntu vyagenze turabirukako tumanze kubirukako umwe aratuvu anyegera ahantu abandi baguma bariruka wanyegye ahantu turagira turabuje twomurondera turamubura nti byoroshye ko tubamenya abaribo kuko birashye kugasanga nk'umuntu utiteguriye araje ntubuze kabyo bafise nkoca nk'umupanga ashaka kugira ubwoba ati cenga handagize natewe sinzi cyo bafise bashaka kunyica ehe ugasanga ndahasize ubutsimo je nabwo mvise pumpumenga ndakanyara yo mubiri wose ndashinge umukiwe takarabaye n'inkuru ashaka kuba yashize nko munzu bagatura nko mwikeruko ugasanga nk'inka bagize nti basohoye bugure bayisohoye bayitwaye baturiye zose bazijaje witongeye nk'akantu kugira nawe urabe ko hotel imbere ronde rubuzima gacusanga yabagize bana bayakorago bagucisha mu jisho ribi batse gukonera ndiko wawo aba witongiye
abo banyagihugu batishavu kubajejwe intwaro batabashikanira abajejwe umutekano mu burere bwose kugira ngo babafashe mu gutuza uyo mugwi w'abantu ubangamiye ubusho bw'inka zabo nta kiruta Imana Etienne ni kwa bivuga
bitagenze gutuza mu gwamadovize ubwo banyene jeje intwaro akaba mudufasha hari habantu zwa gusanga batabahana kubera agiye nko bamujanye nko mugasho acasohoka umugizwa nabi kazona turi yinzu kazona turi yonzu abari umugizwa nabi nta bari umusumo hano umuntu taravye ati kunuko cyo no hawe impanuro y'intwaro nuko afashwe bo muhana igihano kicyo kimukwiye bakamuhana neza hamwe atavyo kuraba hijya no hino hose security igakwira aho niho ucisanga biriko biragabanuka
ukwirarira vy'umwihariko hamwe no kutajyanwa umukondora zosi ni zimwe mu mpanuro abajejwe intwaro muri komine Rutovu bahabanyagihugu borozi na cane cane muri bino bihe biboneka ko imigwi y'abagizi banabi isa niyiyongereye Simbare Salvatori n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ibibazo vy'intwaro na karanga
twari gukakikare turatuhuza turabarimisha turashaka kukibe turi kumwe n'abandi bajejwe umutekano turatanga impanuro zihagije kuko ajya ibintu umuntu umaze guturira nk'inzu mu ijoro ikigangara kirimo inka urumva wawishe uwo muntu akiri duhimiriza amarundo turabereka ukuntu bagira amarundo turabaha amatelefoni bagize ubwoba bamenyere kwirarira abonye nta mupolisi tworonka akwiye ingo zose kumbure n'uwo mwasi agaca agira ubwoba kindi ngina cyo mu nyuma twafashe ibibazo by'abenegihugu bishitse tubikorera hamwe iyo ni ntambwe tumaze gukora kandi imenyere kandi bamaze kudushinga bene gihugu
naho abajejwe intwaro basaba abanyagihugu kudahirahira kwihanira uwo bazofata bobo bamenyesha nyabunako uzobagwa mu minwe atakindi bazokora atari kumwica kugaho abanyagihugu batabikoze uko ubukozi bw'ikibi bwoshinga imizi mu kibano bikaratuma umubano ubandanya utituka mu ntara ya Bururi mu bumaruko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
I Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara mu gihugu cy'u Rwanda naho bamwe mu bavyeyi bari inubira service za bimwe mu bigondera buzima abavuganye ni Ijwi Amerika basiguye ko hari ni gihe banka kuja mu bigo bimwe bimwe iyo hageze kwibaruka munyesha makuru Ijwi Amerika Claude Ganza munyamagana mu gihugu cy'u Rwanda aratubandaniriza ino nkuru
iyo uganiriye na bamwe mu baturage bagana ibigondera buzima usanga batishimira service bahahererwa ariko iyo bigeze ku babyeyi babigana bagiye kubyara usanga ari ibindi bavuga ko iyo umubyeyi aguwe no kubyara ku buryo bisaba koherezwa ahandi bafite ubushobozi bwisumbuye batinda koherezwa bikaba byanabaviramo kuri ubuzima ku mubyeyi n'umwana cyangwa umwe muri bo abana basanze ku kigo nderabuzima cya Kijote giherereye mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu iki kigo nderabuzima cya Kijote mu kwezi cyakira ababyeyi bari hagati ya 80 na 120 harimo abaturutse mu mirenge yo mu karere ka Musanze na Rubavu kuko bavuga ko iki kigo nderabuzima aricyo kibita uko bikwiye
nari mfite amakuru ko bafite ubushobozi busumba ubwa Rwankeri
bakira abantu neza nta kibazo hano kigo nderabuzima cya Bigogwe
hano ni heza kuko nigeze no kuhazana umwana nje kumukuza iginyo mbona banyakiriye neza nta kibazo
ushobora guhitamo gutegesha menshi ukaza ukwivuriza hangaho urenze izindi santere gisanzwe
naza nkivuza nta kibazo
mwarimu aturutse hanga nayo
kuri kawundo
ha kindi kigo nderabuzima cyari kiri hafi yaho mutuye
cyari gihari
kuki mwahisemo kuzangaha mu Kijote
niko nzanga ko batanga serivisi nziza serivisi yanshimishije cyane
nibo bwa mbere habyariye cyangwa usanzwe uko habyariye
ubwo bwa mbere ko nari mfite amakuru ko ariho heza
ntaho kuri centre de santé wenda ibegereyeho serivisi zitangwa gute
kandi bakaba banarangarana abantu
harabuzi bigeze barangarana
inda bize ari umubyeyi nzi umwana we yigeze kuza umuganga adahari abura uwamufasha aramenerwa ubundi arapfa
uretse kuba hari byinshi mu bigo nderabuzima bidafite ubushobozi bwo kubaga mu gihe umubyeyi atabashije kubyara neza bavuga ko uburyo bafatwa n'uko bakirwa bituma bumva batahagaruka hari n'abangaga kujya kubyarira ku bitaro bya Gisenyi kuko byabaga bicushitse ku buryo umubyeyi atagiraga ubwisanzure kubera inzu y'ababyeyi yabaga ari nto ugereranyije n'umubare yakira ibi kandi ngo byatumaga hari n'abashobora kubagwa bitakabaye ngombwa mu rwego rwo kugira ngo babise abandi nabo babaga bategereje ari benshi nyuma y'uko ibi bitaro byujuje inzu y'ababyeyi n'impinja barishimira ko batazongera ku ruha bajya kure
abyaraga amazi uri kumva ku byaro basi kujya gushaka amazi afata urugendo wumvaga ari ikibazo kibanga ashobora kugenda agahungabana akagwa hasi akaba yarwara arikanga n'umuntu urinda kubaza umwami kuba mu bwisanzure
minisitiri w'ubuzima Dr Diane Gashumba avuga ko imitangire ya serivisi z'ubuvuzi kiri ikibazo cy'ingutu.
Ikibazo cy'imitangire ya serivisi ni ikibazo natwe kiduhangayikishije kandi tuganira kenshi n'abaganga n'abakora umwuga w'ubuvuzi kuko ni umuhamagaro. Ni akazi ko kwitanga, ni akazi gakora gusaba gukora amasaha yose no kwitanga. Navuga ngo ni umuhamagaro niko dukunda kubivuga. Ariko nanone iyo umuntu yahisemo ako kazi agomba kugakora ntacyo asize inyuma kuko iyo umuntu atakaje ubuzima nta kindi wabisimbuza. Turigisha rero buri munsi tugahugura kandi tubona ko hari kimwe kugenda gihinduka.
Minisitiri Gashumba kandi avuga ko gutanga serivisi nziza bireba buri mukozi wese w'urwego rw'ubuzima.
Gutanga serivisi nziza, kwakira abarwayi ntabwo ari ibyo abaganga gusa. Bituruka no ku irembo, bituruka no ku mushoferi utwara ambulance, n'imyumvire y'abaturage ubwabo bagana amavuriro, uko bihutira kuzakira kare batarembye, imvugo bazana mu bitaro, uko bitwara, uko bumva amabwiriza. Niyo mpamvu rero byose ni ugufatanya, intambwe irimo guterwa, ariko haracyari ikintu kinini cyo gukora, kwakira abarwayi neza, kubavugisha neza. Ibyo ngibyo nta nubwo bigomba kujya mu ishuri, ni umuco no guhindura umuco w'ababikora.
Ikigereranyo cya Minisiteri y'Ubuzima kivuga ko buri bitaro by'akarere bikwiye kugira nibura abaforomo n'ababyaza 75 ariko ibitaro byo bikagaragaza ko bikeneye inshuro ebyiri zabo. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko umuforomo umwe yita ku babyeyi 1200 mu gihe umuganga umwe yita ku bagera ku 15,479. Raporo yo mu 2015 y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yerekana ko buri munsi ababyeyi 830 bapfa babyara muri bo 550 bakaba ari abo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815,
n'ibihumbi 11,995. Guhera saa kumi kugeza saa mbili z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,635, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa mbili kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura, barundi bahungiye mu ikambi ya Rusendari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwafutse umunwa, abo n'ababeshejweho n'uburimyi basigura yuko imirima yabo yononekaye kubera imvura ihitiye mu kwezi kwa kane n'uku kwa gatanu. Ido ni ido n'ijisho ry'ijwi rya Amerika muri Kongo. Fidaste Ngavu.
Bahinzi bo mu ngambi yo mu Rusenda bavuga yuko imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatanu muri Kongo yangije imirima yabo bari basanzwe bahingamo mu kigobe cya Rusenda. Nkuko bitangazwa na bamwe muri aba bahinzi, twasanze bari gusarura imyumbati igihe kitaragera.
Ubukiri gusarura imyumbati, imyumbati bisaruye itaragera kubera amazi yayiteye, kubera twirekezeyo ikibandanye ibora. Nzo gituma bisaruye itaragera kugira ngo tugabuke abana bupfuma baraba nuko bokurako. Imyumbati ko nayo nemeze biramba cyane kubera isaru itaragera kwenyo yisaruye mu kwicumi, ariko bimbabaje yuko nda isaru itaragera kandi n'ibikinda bimwe bikura ko nta ofisi nsanda bitera ubunyenye cyabimfana nabi. Ibindi nasaruye byarabuze ibyumpu, amateke, ubu nasaruye hajya hepfo nanye nasanze byaratewe n'amazi byarabuze kuko amazi yatugiriye nabi cyane, n'umuceri narimye hajya hepfo watewe n'amazi urajyama wose ubushyirwe kwimbura.
Abagize ishyirahamwe rya Tuzamurane nabo bahinga muri iki kigobe cya Rusenda nawe bemeza yuko imvura imaze iminsi igwa muri aka karere ka Fizi yatwaye bimwe mu bihingwa bari basanzwe bahinga.
Hatwawe itomati, twagwa amashu nk'uburundo abute hijya hejo. Hatwawe ibitunguru, hajya hose hari ibitunguru, aha hose hari amatunguru. Mbo hatwagwa hepfo hajya inori na gitari zitatu, kuko tweduku twakunze kurema zijya nori za kijyambere zimwe zingana ngana. Ubu ni ukuvuga zose imbuto zose zaragiye, najya ubona ndiko ndagwana n'amazi kugira ngo ndabe ko umuntu wacumufire ajya hepfo.
Uretse kuba abahinzi bo muri iki kigobe bavuga yuko amazi y'imvura yangije imirima yabo, baranataka n'igihombo binjiyemo bikurikiranye n'uko bari bashoyemo amafaranga menshi muri ubwo buhinzi.
Kwa koti karimwe 25,000 twarakoresha amafumbire, imbuto niyo tugura, ishashi y'isho igura 16,000, ishashi imwe garama 10, n'ibitunguru garama 450 ubwo 20,000. None nk'umuntu yari yakengeje nk'ibikopo 5 urumva mu 100,000 ko yahombye amahera menshi. Ubwo yagaruza kana tamutaye tugifise kandi ibyo twateye byaratwawe biri mu bimwe mu ruhombo tutazosakwe kubona icyo twakoreye.
Impunzi z'abarundi zari zisanzwe zihinga ziyamye yuko muri uyu mwaka zizasonza bitewe n'uko nta musaruro zizavana muri ubwo buhinzi, dore ko uwo musaruro wunganiraga ibiribwa bari basanzwe bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
Ni uruhombo kuko tugiye gufata inzara nini, twakoze gufata ideni ryo gifumbire kugira ngo turabe ukuntu two kwiyungunganya, ariko nubundi rusanze ni ruhombo niyanzara nyene tugumana.
Iki kibazo cy'iyi mirima yononwe n'imvura kiza kiyongera no ku kibazo cy'amazu yasenywe n'imvura mu kwezi kwa kane, dore ko kugeza iyi saha impunzi zasenyewe amazu zitarahabwa ibikoresho byo kuyasanura ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byatwawe n'iyo mvura.
Twebwe twari mu bihangare, turi mu bihangare ndetse muri abo bari mu bihangare na je ndimwo, ndetse Imana yararutse, Imana yarutrokoye, igihangare cyararutse tuja dusigara ahantu hagaragara hacaba umuyaga mwinshi cyane. Ubwo tujyamye ko bwose buraguruka, ubusafuriya bwose buraguruka, ubusahani buraguruka, ariko twagize uku bukeye tubona umukozi wo muri Asera araje aratwandika amazina. Amaze kutwandika amazina turategera ko hari icyo bodufasha, turabura kugeza ubu mwanya n'izisaha turyama hasi dusasa ibikwembe hasi, nibyo tujyamako.
Mbere yuko imvura isenye imirimo y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda, izi mpunzi zari zisanzwe zeza imwe mu myaka irimo itomate zikayigemura mu masoko yo mu Rusenda ndetse no mu mujyi wa Uvira n'Ibaraka. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Hakanye kuri Vedaste Ngabo duce dusozera amakoze inshuti bakunze mwatumviriza, yakoze Macbili ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Linas yamufashije mu hinga bw'ivyuma na Lidiane, nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Mugira indwi nziza, mubaye no mu byanyu.